bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuru ndi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba ku FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva atankomazi ku FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe mu Burundi ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro istebu mu mpunyapunyo cemeza ko ibice birenga 40 kwinjirana vyingo zirigwa zitaronse ico zifungura
dusanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari kubikemero kubitigira 64 n'ibice 6 kwijana
Unique Nicolas Ndayishimiye atwara ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi istebu mu mpunyapunyo yo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato Ekari kumbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari duheremo yageze hirya no kwisa aho polisi ya Nigeria yatabaye abantu bagera kuri 77 barimwo abana bari bamaze amezi bapfungiranye mu rusengero ruri muri leta ya Ondo iri mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu amakuru atangwa n'igipolisi ca Nigeria yemeza ko abatabawe bari bamaze amezi agera kuri 6 bugaraniye mu nyubakwa yo munsi y'urusengero rwitwa Hall Bible Believers Church bari bagiye kwiyugaranira iyo nyubakwa babwiwe ko bagiye kurindirirayo umuzi wa Yesu Kristo polisi ya Nigeria ikemeza ko naho abanshi mu bariyo bagiye ku bushake bwabo hari abatwawe ku nguvu umwigeme w'umuyabaga ari mu bari bamaze amezi 6 yabwiye itangazamakuru rya Nigeria ko yafashe ingingo yo kuja kuyugarana n'abandi kwera abavyeyi biwe bamwigeza kure y'Imana kandi yifuza kubona ijuru abategetsi ba Nigeria batanguye gusaka muri urwo rusengero inyuma y'imyidogo y'abavyeyi babana bariyo polisi ya Nigeria ikaba yavuze ko yataye muri yo mpipasiteri y'iryo rusengero na bamwe mu bayoboke biwe Abanyagihugu baharugwa mu majana bo ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum biyerekanye basaba abasirikare bafashe ubutegetsi kubusubiza imyerekano yabipfuza ko ubutegetsi buva mu minwe y'abasirikare inje munsi wayo wa kane kwa kane w'indwi heze abanyagihugu 9 nibo bamenyekanye ko baguye mu myerekano ishusha nk'iyo no munsi kwa Mungu igihe abajeje umutekano bagerageza kuyiburizamwo bamwe mu biyerekanye babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bazobandanya kwerekana kugera ubutegetsi bwatembagajwe mu kwezi kw'icumi ko mwaka uheze busubiye mu minwe y'abasivile kuva ubutegetsi bwa Sudani butembagazwa n'abasirikare mu mwaka uheze amaze kurwa mu myerekano yo gusaba ko abasivile babusubizwa ko bagera ku 114 ano makuru yose abageze hirya no ku isi ku ijwi Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio cyacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Birenga 40% vy'ingo mu Burundi zirigwa zitaronse ico zifungura ivyo biri mu cegeranyo casohoye n'ikigo istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u Burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye ico kigo kivuga ko ubukene amikoro make no kubura amafaranga arizo mvunyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura intarangozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Elo Jubirikaneza
Izo biharuro byashyizweho habona bimwitohoza ikigo cy'igihugu istebu cyakoze mu byerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi ibyafatiwe kanini n'ibintu nkora mutima muntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa minsi yose kandi by'ibanze service de base mu Gifaransa mu gihugu nk'u Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ikigo istebu cyahagaze cyane cyane ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi ugufungura kwivuza kuronka akazi ukurunga abana ku ishuri uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugurana na kubitsanya hiyongereye ko gukoresha buhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana mahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru wa ISEBU yemeza ko umuceganyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wa kuri uyu wa kane nyuma yo gushira habona icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izingana ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga bikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwaje ko cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana baba amashuri mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraja ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana n'ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki. Bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iriko iragira imigambi kugira kaburira abana ku ishuri no kugira ngo abo bose baza baraheba ishuri cyo gitigiri gitere kigabanuka.
Mugabo hagereranije n'amatohoza akozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho atanga ibitigiri zerekana idashikiriza.
Dusanga twaragwanije ubukene turariye kugakera kuko twari ku bice ku bitigiri 64 n'ibice 6 bijyana bikabyerekana novuga ishusho y'iki gisata bimeze gutya. Aho kuguti rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyane nimba rimeze neza byisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ISEBU avuga ko izigwa nk'izo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eloge Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urika Neza, urakenuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza.
Karuga muri za kaminuza mu Burundi kwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma amateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze. Ibindi kuri no nkuru tubaza Thierry Ndayishimiye akoje ku Amerika ikigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarake bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cyane cyane mu gwaruka rwa kazoza rwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972.
Abantu bayagisha mu bindi biyango bishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwirukiriza ibintu byabanye ariko ziki kuri cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abashaki babiri
nta bintu birebire nabona nseza kumfasha cyahinduka nubwo mbona nyine ibyaheze byo ibyaheze.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza abasigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Iki byabaye uwo byabaye ko ari igihaca yibuka cyane naka yarankoreye ibinini bikaca bimusubiza hahandi hakera.
Aha tubanye neza nakuva ngo n'umuhutu ngo n'umutsinzi ngo n'umutwa bisanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu mu ishuri nk'utu ni hamwe zose zo kwigira hamwe ayaho I was in the house.
Naho bimeze gutyo kandi harugwaruka gwemeza kwizo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi kubwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira icyangwa rya ejo natwe bigwaruka tuzobikora tukamenya ishyira
nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu yene yagenze mu bisanzwe bigomba tumubisebe nuko kugerageza kwerekana ukuri kuzabaye muri kahise.
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa severe nibyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi, ariko niko mu mugwi umugaruka ko ahanini umenga ubwoko bumwe bwa bwarapfuye gusuma ubundi, kandi mu byo twasomye cyangwa twumvise turabona yuko ba Bahutu b'Abatutsi barapfuye n'ayandi ho bayifatiye hamwe kurikuriranira byogenda neza. Nubwo gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu. Ivyo nivyo.
Kuri ibyo Kremani nziza icegera turongoye umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri kubwicanyi bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abantu bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire Abarundi bashavuga ngo ntibagira nibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigiye kirekire nwarombi ikinyiza abantu atari ntambara birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ibyo bintu byose tuviragire cyangwa tubigendere ko mugabo tubizi mugabo yabifite intumbero.
Umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa cya kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika cyabandanya n'amakuru cyafitiye muri kano kanya mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda gahunda yo kwiteza imbere. Ubu mu ikambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi. Izo mpunzi zisabye Ijwi rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka. Eric Bagirubusa yabagendeye.
Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka. Madamu Oliva Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye. Kanyange yabwijwe rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Kongo. Yemeza ko yatangiye acuruza inyanya, intoryi n'ubunyobwa. Kuri ubu Leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye. Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi. Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi.
Inkomoko ivuyeho tuzakumva ko ari umushinga wajya mbere nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari. Wajya uguza mu kigo cy'imari runaka uguza 2,000,000 bakagira ayo bakwishyurira naho ukagira uruhare wishyuriramo. Noneho ngemba naragujije 4,000,000 nishyura 2,200,000 jya mbere nyishyurira 2,200,000 nayo ngo niko gutera imbere kwanje.
Iyi mishinga baterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira, ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe impunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze. Kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa, ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza.
Ntago mbitinya rwose uko muri uko gutera imbere kwanje, naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya, niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabangura.
Wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera, wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi?
Yego, njya hanze y'inkambi, mfite inzu naguze miliyoni 10 ntaranira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza.
Kanyange yabwijwe rya Amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato. Mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi 4. Mugenzi wa Kanyange ku ruhande ni Bahati Hakizimana w'imyaka 29, impunzi nawe. Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye.
Byadufashije kwiteza imbere cyane, bitewe n'uko bidufasha mu kwigira, bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza. Kumva ko genatewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho, bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho, ndetse n'ibyo nkora bikaguka.
Hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu, afite intumbero kuri ejo hazaza, nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura, igihugu gihoramo imyivumbagata nyishingiye ku mutekano muke.
Numva najya nakwiteza imbere nkagera ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo, mbese nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo, ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza. Nubwo wenda biri kure bigoye, wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho, kuko hari n'araribonye twakwiye mu Rwanda, twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe, tugeze iwacu ku buryo kishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu.
Ku rundi ruhande, abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga. Bwana Jafet Iranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere.
Icyifuzo ni uko twese yatugeraho natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose. Urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari icyo yinjiza, twebwe tutabona twinjiza. Urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyangwa bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho.
Leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe, ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose. Bwana Kevin Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa.
Turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende igera na livelihood, kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba izo mfashanyo zahagarara bari bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima. Birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa 11,000 byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima, ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho.
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose.
Ni uko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza, kuko ntunawuze ikiminsi hatse, ni uko bagikoresha neza. Ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro, ikindi bakagerageza kwizigamira.
Imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gato 11,000 yamaze imyaka 8. Kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20, ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basagaho gato 300,000. Bari mu byiciro bitatu, abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 7,600 ku muntu, abo mu cyaka 2,500, naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi. Akabyirusa ijwi rya Amerika ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri 25.5, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ijwi Amerika tuandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi. Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muvirize Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Combo taxi. Taxi ya Grand
Chauffe,
oui madame.
Umbona na gashatu zoba twashitse mu minota 30. Nukuri inama irakomeye je si shaka kwicega.
Madame, si ogope atatulie. Ili Combo taxi mu 15 minute tutakwa traffic.
Urampumurije na inzi ngumpapa ncego. Urumva ndumumenyesha makuru ngiye mu nama ngira kamaro yungaha muri aka karere. Ahubwo ngira n'uyu mugabo tugiye mu nama imwe.
Sawa ariko.
Umeze neza. Iyo video uri kuraraba kuri telefone yawe yagutwaye umutwe gucyo gushika gukegenya amenyo. Umeze gute?
Ngiro umushoferi w'umunyabugare bo ubugome bwa bene wabo butugize.
Ehe, meshi bari kufani.
Hari umuntu wacu wa post ndaka ka video. Karerekana umuntu wacu n'uhumu ari gukubitwa n'ingegera z'abanyabugi.
Mana,
ubu ndahamya ko rwose atakiri muzima.
Yo, weli, vraiment merci pour le stand. Unona imatifu vraiment joie en sécurité, batuye ko chauffeur mu bicwa.
Ndabizi neza ko mwebwe abanyabugo mutifuza kutubona turi bazima.
Oya nawe nturenze urufiye. Nyereka basi iyo video nanje ndazi.
Mureba se.
Oya nukuri ku Imana.
Rero ko ndubamuye.
Iyi niyo video ari kuravuga. Cye kumenga ndamaze kuyibona.
Urabona kuntu izingegera ziri kumukubita
ahubwo ndabyibutse.
Yes.
Iyi video nta nahise isana n'ibyo uri kuravuga.
Yes.
Iyi video yafatiwe rusangi yafatiwe mu kabari abantu bari kubaragwana.
Urabeshya madame?
Mbeshya ndaho umwe ubishaka je ndaza kuyibereka originale yayo. Iyi niyo kuva mu mwaka uheze. Nukure enda kurahi. Nuko nyene aba bantu bashizemo imiziki ngo mwitwumve ururimi bari kubaravugamo. Iyi video ivuga mu rurimi rw'iwacu tubyumva
kweli.
Nukuri kose
ibyo bintu uvuga urabeshya rwose ntabwo bishoboka. Umuntu apostinze video n'umuntu uzwi kandi wiyubashye wacu rwose ntiyapfa gushyiraho ibintu byose abonye pe.
None kumpaririza je simejeje kubabwira ko nje n'umumenyeshamakuru.
Mm.
Ngiye n'ubundi mu nama y'abamenyeshamakuru bo muri aka karere.
Mm.
Nta kindi kitujyanye atari kurabira hamwe ingira twoza turatanga amakuru twabanje gutohoza neza tukamenya ko ariyo gutyo tukagwanya ibihuha nivyo byonona imitwe y'abantu bigatuma abantu abanyamahanga.
Mm. Ngiye rero ahubwo buramfite ubushobozi nasaba ko hakuba ku rukuta runini rutandukanye mugo na muhumuro burundu bigatiyo byakagiye.
Monsieur, uko seriye kweli?
Munashura bona nyina. Mwebwe abanyabugo nta muntu wabana namwe. Muri nk'ibirura bidashaka abanyamahanga wabo.
None kivuye.
Eh niyumve niyo mpamvu mvuga ibyo nzi neza nyina. Harakarakana kuragaye. Ariko ni yone neza uburyo abanyabugo ari abantu babi. Na abagobe mwabantu. Uko numvise abantu bavuga ko hari abanyamahanga batwica ari bazima. Barangije ngo barana baryashaka. Umva babwire mwabantu. Nta wundi muti uretse kubaka urukuta hagati yabugo na muhumuro. Nta kindi rwose cyakimuri ibibazo rwose.
Sasa ulisikia ndo bali kwambia nibyo ulisikia. Mako antanambia kama uko kwa pale.
Nyinyi ni na byumvise babivu.
Haukubiona atamaki.
Bravo.
Ewa uruma sana.
Uruambe.
Usewo uri kunshimiri.
Urazi kini ndagushimi. Nuko washoboye kwihinduka va mu muntu ugahinduka yanyo nibitega suku ugashobora gusubiramo ibintu utabanje kwiyumvira.
Nteka suku urabona mfite umuntu usongoye.
Akini. Mi ngoko nikulize swali mesio. Ivi uteza weza panda muti.
Kuri yeti. Ukandu je kunuka. Urabona njawe ndi nguja nja kuri biti.
Sio nasema saa ya seme ulikuwa taka seba tie kibambazi.
Bazarguwa kergo singiwe ni bashaka na matafari nza ya tanga.
Sasa, siku moja tu par example wana jengele kibambazi. Kwanza mina choka maita jengo hata siku moja. Ngutako nenda salimewa ya fikia kwae na kutumika ae. Akwasi kama shakua msere wanya tu yu. Mana yanzi. Reka ndaguha nu. Jeni wadza yuko uoshaka ugaheba burundu kumbiri zite bihuha bikubesha. Nizi mkono na mumutwe. Ileka nawe ucuba muri abo bantu bakwiragiza inkuru zitarizo.
Sasa.
Izo nkuru zitarizo nizo zitera kwikekana hagati yabo. Bikatubuza kubana mu mahoro.
Kama tele kufeka kusaidia sana.
Chari kigani yo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni wilwaka sana tunuhuli chumwe rwara saa kumene vini na makumyawiri zumogoroba.
Kwenye radio, Wad Amerika.
Akano kaduche dusoze na makuni vigano tukatu afitia mwika no kanya. Dushimira wangi zuara wose ngovitegur kwe zongire wa shikire. Kuri mikoma likumena juwe diane ni nahaze higaniro na makuru vya shizo hamwe na Fatuma Dimasi Kalala. Tukwe mikuizina gya wagenzi watu. Tuvike vanue tu yufuriza kwa nda yamura ni guamze mlimo vyose na hutaha.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tubona. Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane.
Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio ya